Tuashimi kumandani ya kumviriza ijugi Amerika. Radio ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko myumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nirinahazwe. Burundi buheruka gushiraho umurugwi w'igihugu ujeje ibiganiro hagati y'abarundi.
Cyo rero mu kibanza cy'umukuru uwo mugwi ico nkora no kuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bonyine bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo bababonye hagati yabo.
Uyu ni Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuba president w'u Burundi akaba ari nawe yagenywe kuzotwara umurugwi w'igihugu ujeje ibiganiro hagati y'abarundi. Mwagizu huige nino kuhisi, mwudagi Angela Merkel ya tanzu utegeti ya ramaze ko imyaka 13 na ho onyui itangaza ko imilioni ni milioni zaba nyegi hugu umri Afrika yo mwure ngeo na Afrika yo hagati bagira miweni nzara izi nguru zose ziri muzo tukaruka ko handi hato umehafi ya maradio yaani. Amakuru yacu tuyahereye ku mugabane wa Buraya. Olaf Scholz yarahiye mu mabanga y'umushanseliye mushasha w'igihugu c'Ubudagi akoreye mu ngata Angela Merkel yaramaze imyaka 16 ku butegetsi. Ibindi tubaze mugenzi wacu Fidel
Scholz afise imyaka 63 muri iki gihe yabaye icegera ca chancelier Merkel yongera abantu mushikiranganje w'ikigega muri leta y'urunani yiwe. Yaronsa majwi amajana 395 y'abashinga amateka mu nama nshinga amateka Bundestag nkuko vyatangajwe na president wayo Bärbel Bas. Scholz abaye chancelier w'Ubudagi agira 9 kuva ingwano ya kabiri y'isi yose irangiye. Mu byo yarahiriye harimo gushira ingufu ziwe kurushiriza mu gutuma ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura kurushiriza. Angela Merkel yamushikirije cese amabanga ya chancelier ku mutaga buno musiko wa gatatu bibaye mu gihe igihugu gihanganye n'inshuro igiri ya kane y'ibitigiri biri hejuru cyane byabandura ikiza cha COVID-19 mu gihugu hamwe n'ibibazo bikigeramiye biturutse mu bihugu bitwaza igikenye. Scholz yiyemeje guhangana bikomeye n'ikibazo cy'indagurika ry'ibihe hamwe n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa biriko bitera ibibazo kurushiriza muri iki gihe mu makungu. Umunyapolitiki azi kuganira kandi amazi igihe kirekire muri politiki. Yabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe SPD kuva mu mwaka w'2002 gushika mu mwaka w'2004. Yabaye kandi umushikiranganje w'akazi kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2009 muri leta ya mbere y'urunani ya Angela Merkel.
Fidel Niyongabo urakenuye muri Afrika y'Epfo inama nshinga amateka yanse integuro y'itegeko ritegekanya kwaka ubutaka bazungu bari barigaruriye. Thomas Kamirindi nivyaje kutubwira.
Uyu mushinga w'itegeko wateganyaga kuvugurura ingingo ya 25 y'itegeko nshinga no guha leta ububasha n'uburenganzira bwo kwambura ubutaka abazungu itabahaye ingurane kugira ngo ibusubize abirabura. Abadepite 145 batoye yego, naho 204 batora oya, bityo umushinga w'itegeko uba ubuze amajwi 2/3 kugira ngo wemezwe nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Mu bahanze harimo ishyaka DA Democratic Alliance rigizwe hanini n'abazungu rivuga ko uyu mushinga w'itegeko unyuranyije n'uburenganzira ku mutungo. Ishyaka EFF Economic Freedom Fighters rya Julius Malema naryo ryawanze rivuga ko umushinga w'itegeko udafite ingufu zihagije. Ikibazo cyo kwambura ubutaka abazungu muri Afrika y'Epfo kimaze imyaka n'imyaka. Politiki ya apartheid ikimara kuranduka mu 1994, Nelson Mandela n'ishyaka rye ANC bari basezeranyije abirabura ko bazaba babashubije ubutaka bungana na 30% mu myaka 5, nyamara kugeza n'ubu byarananiranye. Abazungu b'Afrika y'Epfo batunze 3/4 by'ubutaka bwose bw'igihugu babwambuye abirabura mu gihe cya gikoloni no ku ngoma ya apartheid, nyamara ntibarenze 8% by'abaturage bose miliyoni 59 b'Afrika y'Epfo.
Ishami mpuzamakungu ONU rimenyesha ko inzara igeramiye abantu miliyoni n'imiliyoni yo muri Afrika yo mu burengero na Afrika yo hagati. Fidel Niyongabo nivyagarutse kutubwira.
Ishirahamwe ONU riragabisha ko abantu batari bake bashobora kwicwa n'ikigoyi kiretse baronkeje imfashanyo iboneka kandi yihuta y'amakungu. Abatishoboye kurusha abandi nibo bazogeramirwa kurushiriza mu kiringo ibifungurwa biri mu bubiko biba byagabanutse bikomeye. Ico kiringo kenshi gishika hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukw'umunani muri Afrika yo mu burengero na Afrika yo hagati. Yamala Olosid, umushakashatsi mukuru kuvyereke utwo turere mwishami gishirahamwe ONU ryita ibifungurwa ku isi PAM, avuga ko ibimenyetso bihari vyerekana ko ico kiringo kizotangura mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uza. Uyu muhinga amenyesha ko abantu batari bake baza barageramiwe n'inzara muri iki gihe. Avuga ko batanguye kugurisha ibitungwa n'ayandi matungo yabo kugira baronke amafaranga ahagije yo kugura ibifungurwa. Muhinga Olosid avuga ko ihindagurika ry'ibihe n'intambara ari ibibazo bikomeye vyatumye umwimbu w'ibifungurwa utaba mwiza mu karere ka Sahel. Amenyesha ko inkurikizi z'uruzuba zidasanzwe muri Sahel no mu karere ko muri Afrika mu burengero byageramiye bikomeye abantu miliyoni n'imiliyoni bahaba. Ishirahamwe ONU rimenyesha ko ingingo zikwiye gufatwa hakiri kare mu ntumbero yo guhangana n'icyo kibazo cy'inzara ibintu bitarayanzara.
Barakoze bagenzi bacu kuri no makuru yose baduteguriye bakabaje kudushikiriza aya nayandi mushaka kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika kuri no wa gatatu mu gihugu cy'u Burundi ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi Aubert mu mfunyapfunyo shatanguje indwi yahariwe kwegeranya amakori mu gihugu. Ico kigo kirashema kuno munsi uhimbaje mu gihe amafaranga yose u Burundi busigaye bukoresha bwemeza ko ava mu makori n'amatagisi gusa. Inkuru tubaza Pierre Claver Niyonkuru akoresheje ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ikigo Aubert kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi kirashema ko abanyagihugu bamaze kwijoka gutanga amakori n'amatagisi kuneza y'igihugu. Mu kiganiro umuyobozi mukuru wa Aubert yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza indwi yahariwe umutanga kori Pacifique Munyeshongore yatangaje ko kuva mu myaka 10 iheze ico kigo kimaze gishinzwe umwimbo wiyongereye ku bice birenga amajana 3.8% kw'ijana. Itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka uzoshika mu kwezi kwa gatandatu mwaka uza ryerekana ko hazokoreshwa amafaranga angana n'imiliyaridi 2,700 y'amarundi. Pacifique Munyeshongore arashima ko uburyo ikigo Aubert kizotoza bungana n'ibice 90% vyayo. Akamenyesha ko ari ikimenyetso gikomeye kuko abahora bafasha u Burundi bakuyemo akarenge cane cane ifashanyo zahora ziva i Buraya na Amerika. Yamara iryo yongerekana ry'amakori n'amatagisi harababona ko ribabangamiye. Akarorero niko riheruka gushigwa ku mapikipiki n'imodoka aho guhera mu kwezi kw'icenda uno mwaka. Abatunze amapikipiki n'imodokari bari amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni hakurikijwe ubukomezi n'agaciro by'imodoka. Uku niko abatunze imodoka n'amapikipiki biyamirije iryo kori ku ijwi rya Amerika.
Uburyo dufateho igiciro bavuze cya moto 10,000 amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri a 5,000 uwo mu kuko ubukene ubunini bwishi unagogera turaho n'amahera y'amadresema usanga bigorana.
Nugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yongeye ko kuyandi twari dusanzwe turi ha kuri dusanzwe turi ha turondera amadokima amataxi n'ibindi. Ni nkuru uhombo kuri twebwe ni nk'amaheraje kutunanira gose kuri ha ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze igihugu amavuta ibindi ibyuma by'imodoka ama pièces de rechange
ni ibintu bishavuje cyane ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo ahubwo cyenda tangara cyane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye munda.
Icyo bikoze umuyobozi mukuru wa Aubert yabishuye muri ico kiganiro yatanze ko bwo kwihangana kuko ayo makori ariyo ateza imbere igihugu.
Mutanga kori ko yotangi kori atagonana aya makori abene igihugu batanga niyagaruka akabasubira ko niyagaruka agafasha mwiterambere ubuje twegeranya nibwo buzokora ayo mabarabara nibwo buzokubaka izo nyubako nibwo buzogura imiti amashure ari karubakwa igikuru muri ibi no kuraba ku buryo tuba turiko turegeranya ukoreshwa neza cyane cyane abafise ibikogwa bizana umwimbo bariko barakora gutanga ikori batagonanwa
ikindi kirajishinga ikigo ber na bagwiza tunga bagicisha bidandazwa mu kinywabi hamwe n'ivyo uburundi bushora hanze bikiri ku rugero ruto
iyi ni ntambara ya misi yose ibiturire fraud singa mu kigo ber gusa iyi ngeso mbe iri ahantu hatari hake imigambi yarafashwe kugira dushobore kwanya abo bakaboko aracabone kuyucankuriya akigendera muri izo nzira zo mu binywabi kandi bamwe bakabigira nkana naho gushora ibidandazwa mu mahanga byagiye biriyongera iby'igihugu gikura hanze biracaruta ibyo dushorera hanze gushika ku miliyaridi amajana atatu na mirongo icyenda na zine n'ibice mirongo icyenda na bitanu mu mezi atanu ya mbere y'umwaka.
Uyu mwaka rigize inshuro ya gatandatu Uburundi buhimbaza indwi yahariwe gushimira umutangakori kuko yatanguye guhimbazwa ubwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Hategekanijwe ibikorwa bitandukanye harimo guha ubushimwe abatangakori batanze amakori n'amatagisi menshi kandi batagoranye kurusha abandi. Uwo munsi mukuru ukazohimbarizwa i Bujumbura ku itariki mirongo ibiri n'imwe z'uku kwezi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Silvestre Ntibantunganya yahoze ari perezida w'Uburundi aherutse kugenwa mu mabanga y'umukuru w'umurugwi w'igihugu jejwe ibiganiro hagati y'Abarundi. Ivyo azokora bitandukaniye he n'amabanga y'umuhuza w'Abarundi? Ivyo biganiro vyovyo bizoba hagati y'abandi n'abandi? Utwo tubazo turi mutwo mugenzi wacu Frederic Mundikije yabajije Silvestre Ntibantunganya mu kiganiro bagiranye.
Ibiganiro bihuza buriya imigwi itatu, harimo abaserukira leta, harimo abaserukira abakoresha, hakabamo rero n'abaserukira abakozi. Umugwi wose ukaba ugizwe n'abantu ndwi, hanyuma bose rero uwo mugwi ku gihugu ukaba urimo abantu mirongo ibiri n'umwe. Hanyuma rero ibyo biganiro bikaba ibiganiro biraba imigenderanire hagati y'iyo migwi ibiri mu vy'akazi kugira ngo akazi kame kagenda neza atanumwe akoresheje ingufu muri iki kaje muri kiriya.
Ayo mabanga mujejwe atandukanye gute n'amabanga y'umuhuza bita ombudsman?
Urumva umuhuza ombudsman ca mbere nico tunovuga nuko ari urwego rutegekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ugiye kuraba ivyari vyavuye mu biganiro vy'Arusha. Uwo muhuza rero akagira ubushobozi egome, hari naho usanga hasa hari n'ikintu gisa n'igisa n'ivyo, kuko bavuga bati umurimo wiwe ni ugufasha abanyagihugu kumvikana n'inzego za leta. Hanyuma bakavuga yuko rero umunyagihugu wese abona ikintu kimugoye ashobora kugenda akitura umuhuza umunyagihugu le citoyen. Ariko bwaho urumva yuko ari migwi, ni ukuvuga abaserukira leta, ni ukuvuga abaserukira abakozi, ni ukuvuga abaserukira abakoresha, bagenda bahura hagati yabo kugira birinde hakiri kare ko atangorane zotsa mu migenderanire yabo y'akazi, canke iyo hagize ivyagoranye muri migenderanire navyo nyene bari mu nama babironderere inyishu mu biganiro. Jewe rero mu kibanza c'umukuru uwo mugwi ico nkora ni ukuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bo nyene bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo baba babonye hagati yabo.
Ubuhinga mutegekanya gukoresha kugira ngo muze mushike ku ntumbero mwishinze ni nk'ubuhe?
Erega si ubuhinga bw'iwanje, ahubwo ni ubuhinga bwabo nyene baganira. Wewe gusa ico ukora ukagerageza kugenda ubafasha kugira ngo baganire bashitsa. Nayo handi jewe ivyo maze kubona mu biganiro ivyo ari vyo vyose, ikintu ca mbere gikomeye buriya ugiye kuganira kugenda ufise umutima wiyuguruye ugira uti uko biba kose ngiye kumviriza uriya mwene wacu, ngiye kumviriza uje dusangiye amabanga, ngiye kumviriza uriya nkoresha kugira turondere inyishu ku kibazo. Ukagenda ufise umutima, umaze kugira umutima akibuza kuri jewe yuko inyushu ziza ziboneka ego hariho ubundi buryo mugenda mukoresha kugira ngo ugende urondera icegeranya abantu mugabo cyane cyane icyambere gikomeye no kugenda ufise umutima yuko atayine inzira atari ugufata iyo nzira yo kuganira iheze ikabafasha gutora inyishu ku bibazo wa mwabonye
umutima kugira uyo mutima kugira ishaka ni ibintu bimwe ariko murazi ko hari intambara nyinshi ingwane ku bwanyu ingwane uwe mu rwanyu ushaka kugira nihize
ese nuza kwita igorane no vuga ko no genda gusa nizeye abantu ngira ndi bazo ibazo byose bazoba bazanye bo nyene bizoza ari ibazo bagira batereka tubirongere igisho mu biganiro ico nkora no kugenda nizeza umwe wese no kugenda mbira umwe wese yuko afise uruhara ukagenda ngo kandi uraba ukuri aho kuri uko kuganira naho nyene kugiye kudashinge gukuri ibintu bigenda neza hanyuma kandi ukagenda ugiye kuganira icyambere ugenda wisunga nka hari iyo migubona yuko ikibaguza cyane cyane ari biraba ari imishahara cyane ingene izindi nyungu ziri hagati yabo ziriho ni ukugenda uraba yuko inyungu z'umwe wese zubahirijwe bishingiye ku mabwirizwa agenga ibikorwa bakora yongeye kandi agenga imigenderanire hagati yabo hanyuma ukagenda gusubafasha umwe wese gutegera icumwe ari kuriwe kwibwirizwa kandi ukagenda ubafasha gutegera igishobotse muri ico gihe bariko baraganira kuko murashobora gusa kuganira wewe wishyize mu mutwe uti ikigira ndakirose naho ubundi yocemera mugabo ugasanga ubwo nyine nta buryo afise kugira ngo acagishira mu ngiro
ikintu mwifuza kuba mwamaze kurangura nko mu kiringo cy'umwaka murongoye uyo murwi ni nk'ibihe cyane nk'iki
sivyo iwanje ahubwo nogira ndi umutima batanguranye kuva bumvikanye bagashiraho ico bise mu gifaransa sha c'est du dialogue novuga yuko ari masezerano yuko aba baganira ico novuga nuko bo nyene banyibwiriye tugitangura yuko kuva batanguye kubishyira mu ngiro bagiye babona ko imigenderanire hagati ya leta abakozi n'abakoresha yagiye iba myiza gusumbya bakavuga ati ku buryo n'amayegeregere yarakunda kuvugwa cyane rwose usanga atakivugwa cyane mu Burundi wajumva rero icyo je noshima ni ukuza ashimangira nkomeza tugakomeza koko ubu butumwa kuganira
perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika
namwe murakoze kuba mwaduha akanya ko gusigura iyo mirimo
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ibiganiro byacu tubandananye na muganga Joel Bahuza akora mu kigo cyitwa Rinda Ubuzima gikora ubushakashatsi ku miti i Kigali mu Rwanda agiye kwishura ibibazo bitandukanye by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ku by'ubwandu bushasha bwa virus ya corona bwitwa Omicron
mu Rwanda kugeza ubu na virus ya Omicron iragaragara kandi mu Rwanda ubu tukugira abarwayi bake bashoboka ba COVID sanswe kugeza ubu twafashe ingamba abantu bose binjira mu Rwanda turabapima tukareba kugeza ubu nta virusi ya Omicron iragaragara mu Rwanda
ego hanyuma muri rusange naho abandura muravuze ko ari bake incanca bazifashe bangana gute byo babiri mu bituma batariko barandura canke
bamaze gufata urukingo rwa mbere mu Rwanda bari hejuru y'50 ku ijana ubu mubare mwiza cyane kugeza mu Rwanda biri mu bituma abantu batandura cyane mu Rwanda muri iyi minsi
Dr. Joel rero ubu no bwo kubushasha butandukanye gute n'ubundi buhari
Omicron virus ya coronavirus isanzwe tuzi ariko yahinduye imiterere kandi bayibanjirije za alpha za beta ndetse na za delta nayo n'ubundi bwoko bushya uko virus igenda ibaho kugenda ikwirakwira igenda ihindura imiterere bitewe n'ahantu igeze cyangwa n'umuntu igezemo Omicron rero biracyari vuba kuvuga uburyo bwayo ugereranyije n'izindi varianti zagaragaye ariko aho bwagaragaye muri Afurika y'Epfo bwagaragaje ko Omicron isakara vuba kurusha izindi varianti zayibanjirije ikindi cyagaragaye ni uko abantu benshi barwara Omicron baje mu bitaro baremba. Ikindi kintu uvuga ngo Omicron arageze za ngamba zacu zari zisanzwe tugomba kuzongera kugira ngo tubashe guhangana nayo.
Kugera ino saha ubwoko bwa virus ya corona bumaze kuyihindagura control zinga.
Hari ubwoko bwinshi nabwo buhindagurika ariko izo umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima umaze classifying cyangwa gushyira mu bice bya virus zigomba kwitabwaho no kwitonderwa ni eshanu. Harimo Omicron, harimo Delta, harimo Alpha, harimo na Beta na Omega.
Zisumbasumbana ubukare gute uko yatanguye naho uyigeze tugejeje nko kuri za Delta niyo yatanguriye Omicron.
Urebye Delta uburyo yaje cyangwa se izayibanjirije zari zifite ubukana nk'ubwa Delta. Delta yatumaga abarwayi baremba nka Omicron, ariko Omicron ishobora kuba ariyo ituma baremba kurusha Delta. Delta rero yatumaga abantu benshi barayanduzanyaga byoroshye kurusha izindi zayibanjije cyangwa kurusha virusi yatangiye muri 2019. Buri gihe igenda ikura bitewe n'ukuntu umubiri wacu utanga abasirikare kugira ngo ibashe kwihisha umubiri, abasirikare b'umubiri kugira ngo ibashe gukomeza kuba mu mubiri w'umuntu.
Dr. Joel, umuntu aribaza ni kweli kihindagurika kandi kaba yahindaguritse kenshi ugeranije n'izindi cyangwa n'izindi zarahindutse mbwaba vyaje habone
virusi zose zirahinduka na virusi ya SIDA irahinduka n'icyandura virusi hari tutangiriza aho bisanzwe iyo miterige bigeze igihe virusi ikayimenyera virusi igahinduka biba ngombwa ko bagushyira ku yindi miti yisumbuyeho kurusha yindi ya mbere gutyo gutyo virusi zirahinduka n'imiterere ya za virusi cyangwa na bakteria nibyo dushobora kwita bakteria.
Ihindagurika bivuye kuki? Ivya mbere vyabonywe vyari vya gute Omicron iracanye shasha Delta yagira hinduka gute kubera iki bivana n'ubushuhe n'ubukanye n'imiti niki?
Yego, virusi igenda ihindagurika bitewe n'ukuntu igenda isakara cyane mu bantu. Iyo virusi yinjiye mu turemangingo twanjye ikoresha akarimangingo kanjye kugira ngo ibashe kororoka. Muri icyo kintu twita replication, virusi ari ukuntu ishaka kororoka ikororoka n'amakosa bitewe genda na n'imiti, bitewe n'umuntu, bitewe n'ubudahangarwa bw'umuntu, bitewe n'abasirikare b'umuntu. Ibintu byinshi bishobora gutuma virusi ihinduka, ntabwo ari ubukanye cyangwa ubushuhe gusa, ahubwo umubiri wacu, abasirikare, ubudahangarwa bw'umubiri byose bikorera hamwe kugira ngo virusi ihinduke.
Murakoze cyane rwose muganga Joel Bahuza. Reka tuje rero gato ku mirongo itandukanye ya telefone ari abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo babaza. Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ndi Burundi, Bujumbura.
I Bujumbura namwe mumeze gute?
Nashino kuri turashima.
Nuko rero musi twagutumiriye Dr. Joel Bahuza ku Rwanda ya Kigali kugira ngo yishure ibibazo vyawe bitandukanye kuri virusi ya corona, yaba ubwoko bushasha bwabanjirije canke ubugezweho aribwo Omicron.
Sawa murakoze. Je nari mfite akabazo nashaka kumubariza umutumire cyane cyane mbanze kumuramutsa.
Arakumva?
Yego. None ubwo bwoko bushasha bwa COVID bwaje bwa mbere twumvise ko bavuga yuko bwavuye muri Amerika y'Epfo, naho mu byanditse twabona umengo umanditse ko umengo bwa bwaturutse i Buraya utandukaniye he n'ayijya korona twari dusanzwe, burya bundi bwoko twari dusanzwe tuwuje. Kigira kabiri nacyo abagira nabo zancancu ziriko ziratangwa cyane cyane nyine mu Burundi n'ibihugu twegeranye. Iyo cyacu abafashe izo cyacu ubwo rucancu ariko rurabikingira cyangwa izo cyacu bisaba yuko ngira n'abikingije ya zindi za mbere bazoce basubira kwikingiza ngira ubundi bwo kugira abasore kwikingiza ukundi kuri virusi nshasha.
Urakoze ugume ku murongo kubera mu Burundi mudasi FM inyishu yawe tuyiguhera hanyene, ariko tunagukosore ntitwigeze tuvuga ko buno bwoko bwatanguriye muri Amerika y'Epfo, ahubwo amakuru ya mbere yasohotse yavuga ko muri Afurika y'Epfo.
Afrika y'Epfo niko bari bavuze muri amba babiri.
Yego, Dr. Joel akabazo utubazo twa Olivier i Bujumbura.
Akabazo ka Olivier ko gutandukanya Omicron na bwoko busanzwe bwa coronavirus. Nuko natangiye mbivuga navuze ko bikiri vuba kugira ngo uvuge ko Omicron ari yo mbi cyane kurusha ubundi bwo kugabisanzwe ariko aho byagaragaye muri Afrika y'epfo byagaragaye ko abantu benshi barwara Omicron bajya mu bitaro imibare y'abandura coronavirus yari yarazamutse ishobora kuba bijyanye n'iyo Omicron naho ku kibazo cy'urukingo na Omicron cyangwa n'izindi virusi zahinduye imiterere ibintu bijya gukorwa byakozwe kuri virusi ya mbere twari tuzi yabanje muri 2019 hari kwijanisha hari ubudahangarwa inkingo ziduha ariko no kuri izi virusi zindi zagiye zihindura imiterere ntiwavuga ko urukingo rutazikoraho wenda bishobora kutari kudakora kuri izo virusi nk'uko zikora kuri iyo virusi ya mbere ariko hari imbaraga zifite urukingo rufite n'ubundi kuri izi virusi nshyashya zo kugenda zigaragara.
Olivier muganga Joel arakumaza amazinda
nagira agakandi kabazo gaciye kaza mu mutwe sinzi ko mumbariza ati none nuzenya izo nkingo ko zitandukanye bivanye n'ibihugu zivamwo zose zikora cyo kimwe cyangwa zifise ingufu zingana.
Dr Hijambo ni rwanyu kuri ako kandi kabazo ka Olivier
inkingo zose zimaze kwemezwa n'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima zirizewe kandi zirakora ugiye mu mibare aribyo ushobora gusanga Moderna ifite 94% ikingira ku muntu ugasanga Pfizer ifite 95% ugasanga AstraZeneca ifite 96% ariko zose zirizewe kandi zose zirakingira.
Olivier uratomokewe
ego murakoze cyane
murakoze bandanye kwikingira virusi ya corona ngahe Bujumbura mu Burundi.
Ego
kuyundi murongo wundi wa gatatu turi kumwe na Gracien. Gracien ikaze ku juge America
bagemerere mu kirundo.
Mu kirundo haravugwa maki
mu kirundo ni sawa gose nta kibazo nta kibazo kabisa.
Ego akabazo rero kwa muganga Joel
jina ni sawa kabazo. Iyo kuna giri sitasha tumba ya adute lega urukingo rwari ruhasanzwe ko ku mbure iri nzu yaduka ikaza ari nshyashya kwizwa izana ry'ubukana bishyashya lega ubwo urukingo rwari ruhasanzwe ruguma nabwo rwikingira kandi ku mbure idasa n'imwe bari barukoreye ubwa mbere.
Ya ako kabazo muganga Joel yari yakishuye Gracien ariko nimba atacuye mutwaye yongera ababwire muri make Dr Joel tubasigurire ejo gya America turacyafitaniye ibibazo na naringiye kuvuga ngo na leta y'Uburundi n'Uburundi baratwatse FM zacu bisigura ko abanyagihugu bo mu Burundi batadukurikirana byoroshe nico gituma hari gihe bagaruka ku tubazo twabajije grâce mu mwishure muri make kugira ngo aca bisabandi nabo babaze ibibazo
abajije ukingo rusanzwe ni virusi nshyashya nana gisubije mvuga ko urukingo ruhari rusanzwe rushobora gutuma umuntu ataremba mu gihe yaba arwaye izi virusi nshyashya ziri kugenda zigaragara ariko n'ibigo bikora inkingo biracyari mu bushakashatsi biracyari bishaka urukingo rushobora gutuma bimwe twazabyitera bijyanye n'izindi virusi zose zizaza cyangwa se ukaduha ubudahangarwa buhoraho.
Ego Gracien nibaza kutomoke.
Ego cyane murakoze nabyumvise.
Urakoze ngaho mu ntara ya Kirundo ugira umunsi mwiza.
Ego umunsi mwiza kuri twese.
Ego Dr Joel tugarutse ku makenga ya bamwe n'abandi hari ibyari byabajije na hamisi mu Bwongereza y'ingaruka zishobora kuba ziterwa na zino canco zagiye ziratangwa zitandukanye hariho imice y'abapfasoni n'abakobwa bakunze kuvuga yuko mu ngaruka babonye harimo ko ubutinyanka ni imihango yabo amaregle yagiye aramera nabi bitari bimeze nk'uko byari bya mbere ugasanga nimba yagenda ku mihango ku mwanya uyu byarahindaguritse nimba yaje iminsi itatu ugasanga bigiye ku minsi ine ugasanga ava amaraso menshi gusumba abatari bake bakanavuga ati ibyo byavuye kuri izo ncanco ndetse hari n'ibyigwa byoba byaratanguye gukorwa kugira ngo barabe ko izo ncanco ari uruhara byoba bigira mu kutuma ubwo butinyanka canke imihango y'abapfasoni n'abakobwa ihungabana. Hari ikirava muri ubwo bushakashatsi hari amakuru mu bifise ko
amakuru yanyuma dufite ntabwo nta kigaragaza ko inkingo zishobora gutuma umuntu cyangwa umukobwa cyangwa umudamu imihango ye ihinduka.
Akarino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikoro mwari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije, byashizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye, tuyifuriza kubandanya muri ibyo muri mu byose naho ubutaha.